Imwumvani radio ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa gatanu tariki ya gatanu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane, hano muri studio ya cumi na karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema,
nanjye Fidel Niyongabo, nanjye ndabaramukije, ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba. Kaze neza.
Ibyaha ntabwo bisaza, ni ukuvuga ko ibyaha nyuma y'iyo bamaze kuva ku butegetsi ntawe uzamenya ko guverinoma zizaza zisimburana muri Kenya. Ubwo icyo gihe guverinoma izaba muri Kenya ishobora kuzakorana n'ubu bukiko cyangwa ibindi bimenyetso bishobora kuzaboneka.
Uwo ni Frank Mwine, impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, avuga ku cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyo guhagarika gukurikirana Uhuru Kenyatta, perezida wa Kenya. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatangaje ko rutagikurikiranye perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ku byaha ubushinjacyaha bwamuregaga bw'inyokomuntu. Ibi urukiko rwabitangaje kuri uyu wa gatanu nyuma y'iminsi ibiri gusa ruhaye ubushinjacyaha icyumweru kimwe ngo bube bwagaragaje ibimenyetso simusiga byatuma urukiko rukomeza iburanisha rya Kenyatta. Amaze kumenya iyo nkuru, perezida Kenyatta yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibyishimo byamurenze, ko icyo yifuzaga ako kanya kwari ugusimbukira mu rugo iwe akageza iyo nkuru ku mufasha we. Hagati aho, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch wanenze bikomeye icyemezo cy'urukiko. Human Rights Watch yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko icyo cyemezo cyasubije inyuma gahunda zo guharanira kurwanya umuco wo kudahana muri Kenya. Iburanisha rya Kenyatta ryasubitswe inshuro nyinshi. Ubushinjacyaha bwamuregaga guhamagarira abaturage gukora ubwicanyi n'urugomo bishingiye ku moko nyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi. Ubwo bwicanyi n'imvururu byahitanye abantu basaga igihumbi n'ijana, abandi basaga ibihumbi magana atanu bava mu byabo. Kenyatta yakomeje guhakana ibyo birego byose, avuga ko ari umwere. Ubushinjacyaha bukuriwe na Fatou Bensouda bwakomeje kurega Leta ya Kenya kubangamira imikorere yabwo, yanga kubworohereza gukusanya ibimenyetso ubushinjacyaha bwasabaga.
Abanyafrika y'Epfo bibutse umwaka urangiye Nelson Mandela yitabye Imana. Abagenzi b'umuryango wa Mandela yitabye Imana umwaka uheze afise imyaka 95 inyuma y'indwara yamaze igihe kirekire, bakoraniye mu kibanza citiriwe ubwigenge Freedom Park mu gisagara ca Johannesburg gushira amashugwe ku cibutso ciwe. Umupfakazi wa Mandela Graca Machel yahayagije Mandela mu gihe abandi bavuze kwiraga igiwe yasigiye igihu ca Afrika y'Epfo. Yafunzwe imyaka 27 kubera ibikorwa vyiwe vyo kurwanya intwaro y'agahotoro ya apartheid, akaba yaratsindiye agashimwe kitiriwe Nobel imyaka 3 inyuma yuko avuye mu munyororo mu mwaka w'1990. Mu mwaka w'1994 akaba yatowe kuba umuperezida wa mbere w'umwirabure w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Perezida wa Amerika Barack Obama yavuze mu itangazo no munsi ku wa gatanu ku igikorwa ca Mandela kizogira ingaruka ku bayobozi b'ibihugu byo ku isi bo mu bihe biri imbere. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yasohoye itangazo uno munsi ku wa gatanu ryo kwibuka Mandela. Yatangaje ko iraga rya Mandela rigiha inguvu abantu bose Abanyafrika y'Epfo mu gihugu cyose bubahirije iminota itatu y'agacerere kugira bibuke uwahoze ari umuyobozi wabo.
Samoya ni minota 34 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington. Leta y'Ubuhinde irashinja abarwanyi bo mu karere ka Kashmir ubwicanyi bwaguyemo abantu 20 barimo abo mu nzego z'umutekano z'Ubuhinde. Ibi ngo byabaye ubwo abarwanyi bitwaje imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 na za grenade bagabaga igitero ku kigo cya gisirikare cya Uri. Iki kigo kiri mu karere ka Kashmir kari hagati y'imbibi z'Ubuhinde na Pakistan. Amakuru y'iki gitero yatumye Minisitiri w'Umutekano mu gihugu w'Ubuhinde Rajnath Singh asaba igihugu cya Pakistan guhagarika gushyigikira abarwanyi b'aba Kashmir Ubuhinde bwita intagondwa. Pakistan ku rundi ruhande ikomeje guhakana ko ishyigikiye iyi mitwe. Izi mvururu zibaye mu gihe byitezwe ko Minisitiri w'Intebe Narendra Modi agenderera akarere ka Srinagar kegereye ahabereye ubwo bwicanyi.
Radio y'ijwi rya Amerika Washington DC abihevyi bari bafise amabombe bateye buriro mu gisagara ca Baidoa muri Somalia bica abantu 6 canke barenga bakomeretsa abandi batari bake. Mumenyesha makuru wa radio ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali atangaje ko umwihevyi yarafise bombe yiturikije mu buriro National Bar and Restaurant uno musi kuwa gatanu ku muhingamo mu masaha yo mu gisagara ca Baidoa. Uwo mumenyesha makuru yamenyesheje ko umwihevyi agira kabiri yaturikije amabombe muri ubwo buriro iminota 10 gusa inyuma y'itero ca mbere ndawiyitiriye buno nyene ivyo bitero. Yamara abantu bikiye ku mugwi w'abagwanyi Al-Shabab wagize ibitero vy'amabombe nk'ivyo mu bibanza mu gihugu ca Somalia mu kiringo c'imyaka irangiye.
Muri Siriya, umuyobozi w'umwe mu mitwe y'abasunite wiyemeje gufatanya n'umutwe w'intagondwa wa Islamic State yavuze ko bagiye kugaba ibitero byo kwihimura ku bashite bo muri Liban nyuma y'ifatwa ry'umugore we n'abana muri icyo gihugu. Mu butumwa bwagaragaye ku mashusho ya video, Abu Ali al-Shishani yavuze ko bagiye kwibasira abagore n'abana b'abashiyite muri iki cyumweru. Nibwo Liban yari yatangaje ko yataye muri yombi abavandimwe ba Shishani.
Radio ya Amerika Washington DC, President wa Amerika Barack Obama yagenye Ashton Carter yahoze ari cegera cy'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika kuba umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi mushasha. Ivyo President Obama yabitangaje no musi kwa gatanu mu biro vyiwe Maison Blanche. Carter, umuhinga mu vyerekeye ibigwanisho bikoresha ubuhinga bukomeye bwa none, yabaye cegera cy'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2013. Kare avuga ko ashigikiwe n'abava mu migambwe yose uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika i Washington DC. Niyo yemegwa na Kongre ya Amerika azosubirira Chuck Hagel yatanze imihoho inyuma y'uko aremewe mu kwezi guheze amazi imyaka ibiri gusa mu mabanga yiwe y'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi. Radio ya Amerika i Washington DC imyerekano yaragizwe mu ijoro rigira kabiri ejo ku munsi wa kane mu ijoro mu gisagara cha New York no mu bisagara vya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo myerekano yari ukuyamiriza ubwikanyi buherutse gukorwa n'igipolisi kubirabure atabigwanisha bafise abantu ibihumbi n'ibihumbi bashavuye baragize imyerekano mu gice cy'igisagara cha New York cha Manhattan no mu gice cha Brooklyn aho bagiye rimwe na rimwe baryama mu mabarabara bariko bigana birabure biciwe mu mabarabara mu myerekano bariko baragira.
Shuti muduteza amatwi tubibutse ko iyi ari gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no kwijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.
Ikaze mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Ministeri y'Ubutabera ivuga ko yakemuye ikibazo cy'abavoka baburanira abantu bavanwe mu bihugu byo hanze ibagenera kuri buri rubanza miliyoni 15 y'amafaranga y'u Rwanda kuva urubanza rutangiye kugeza rurangiye. Nubwo aya mafaranga ministeri ivuga ko ari menshi, bamwe mu bavoka bunganira abaregwa bakuwe Arusha no mu bindi bihugu bavuga ko aya mafaranga ari make ugereranije n'ibisabwa kunganira umuntu vanwe hanze. Asumta kabo i Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Ministeri y'Ubutabera ivuga ko ifite abantu batanu bakurikiranyweho ibyaha bazanywe mu Rwanda bavanwe hanze y'igihugu. Aba ministeri ikaba izabatangaho amafaranga agera kuri miliyoni 75 z'amanyarwanda kuko bagaragaje ko batishoboye ngo babashe kunganirwa mu nkiko, kuko buri wese ukurikiranyweho ibyaha bavanwe hanze urubanza rwe rutangwaho miliyoni 15 kuva rutangiye kugeza rurangiye. Nkuko byatangajwe na Ministeri w'Ubutabera Johnson Businge mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatanu, ugeranije n'amafaranga ahabwa abandi banyarwanda bafite imanza bari imbere mu gihugu ariko batishoboye, usanga urubanza rw'uwavuye hanze amafaranga rugendaho akubye inshuro zigera kuri 30 urubanza rw'umuntu uri mu gihugu, kuko umuntu uri mu gihugu ubufasha ahabwa akenshi buterenga amafaranga agera ku 500 by'u Rwanda. Minisitiri Johnson Businge w'Ubutabera bavuga ko iki kinyuranyo kiri hagati y'uwunganirwa ari imbere mu gihugu n'uwoherejwe n'inkiko zo hanze y'igihugu cyumvikana bitewe n'imiterere y'imanza zivanwa hanze y'u Rwanda.
Kugeza magingo aya abaturutse hanze bariya twunganira tubaha amafaranga menshi birumvikana ziriya ziba ziri imanza zifite karakter iri international urubanza ruri international n'urubanza ruri domestic national local ziba zitandukanye nk'ubu ngubu amasezerano dufitanye n'abavoka bunganira bariya baturutse hanze ni miliyoni 15 ku rubanza ubwo urumva ko niba umuntu umunyarwanda dusanganywe hano tumufasha ubwunganizi ku bihumbi tuvuge 500 uwundi akari miliyoni 15 ubwo urumva umwe kwabavunjemo inshuro ntabwo ndimo kuzibuka neza nonaha ariko ni nyinshi ariko ni urubanza ruremereye ni urubanza rurimo akazi kenshi ni urubanza rurimo research nyinshi ni urubanza rurimo niyo mpamvu rero yayo mafaranga miliyoni 15 ku rubanza
nubwo aya mafaranga asa nkaba ari menshi ugereranije natangwa ku manza z'abatishoboye bo mu gihugu abavoka bayahabwa bo bavuga ko ari make cyane kuko ngo izi manza z'abavuye hanze zigira imiburanishirize yazo isa nk'itandukanye n'imanza zisanzwe zo mu gihugu umwe mu bunganira Bandura Charire uyu yakuwe mu gihugu cya Norvège yabwijwe rya Amerika kwa aya mafaranga ari make cyane biteguye gukomeza kuganira na Minisiteri y'Ubutabera ni Maître Boniface Nizeyimana
ntago yabahagije ngo ntago ibisabwa yavamo ziriya manza zifite umwihariko ntago ziboneshwa nk'imanza zo hagati mu gihugu izi manza zikurikiza amategeko rw'urukiko rwagenderagaho kuko hari ibikorwa mu manza zisanzwe bidakorwa muri izi manza ziva hanze cyane cyane abanketeri mu manza zo mu gihugu hagati nta baketeri nyine nanjye nibyo nabwira ko miliyoni 15 kuzikora mu myaka ibiri muri abavoka babiri ntago ariko mwavuga kumwe ni urubanza rwose niyo mwabatanu ni urubanza ku rubanza rumwe kandi bisaba kureka akandi kazi wakora kugira ngo ukore ibyo mwari ya rubanza nta kandi kazi ukora tuzatutse tuganira na Minisiteri y'Ubutabera turebe ko byamaze amasezerano yazemuka ariko byo biragoye
mu minsi yashize hakunze kumvikana ibibazo by'abunganira abakurikiranwe ibyaha bavanywe hanze bavuga ko bagiye guhagarika imanza kuko batahembwaga cyakora ibi bisa nk'ibyahagaze muri iki gihe ngo nubwo amafaranga bahabwa abenshi bavuga ko ari make Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko izi manza z'abaturutse hanze rimwe na rimwe zijya zigorana ngo kuko iyi minisiteri mbere yo gufasha umuntu ibanza kumuha ifishi yuzuza umwirondoro we akerekana ko ntacyo atunze kugira ngo bigaragare ko akwiye gufashwa Minisitiri Johnson Businge avuga ko hari bamwe mu bakurikiranyweho ibyaha basaba ubufasha ariko bakanga kuzuza amafishi yerekana umwirondoro usaba ubufasha Minisitiri Johnson Businge akavuga ko minisiteri idashobora gutanga amafaranga yirengagije ibisa abga nubwo kugeza ubu Minisiteri y'Ubutabera itangaza ko amafaranga yo guhemba abunganira bavanywe hanze y'igihugu ahari iyi minisiteri ishobora kuzasura amafaranga menshi mu minsi iri imbere ubwo urukiko rwashyiriho u Rwanda rurarusha ruzaba rwafunze imiryango yarwo mu ntangiriro z'ukwa mbere umwaka utaha kuko u Rwanda ruri kuri lisite y'ibihugu bizoherezwamo imanza zitarangiye bishobora gutwara amafaranga menshi mu gihe bazazanwa kuburanishirizwa mu Rwanda nabo bavuga ko batishoboye nk'uko byagaragaye kuboherejwe mu kiciro cya mbere Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
turagushimiye Asumta iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tukivuga amakuru ajyanye n'ubutabera urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatangaje ko rutagikurikiranye Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ku byaha ubushinjacyaha bwamuregaga bw'inyokomuntu. Ibi urukiko rwabitangaje kuri uyu wa gatanu nyuma y'iminsi ibiri gusa ruhaye ubushinjacyaha icyumweru kimwe ngo bube bwagaragaje ibimenyetso simusiga byatuma urukiko rukomeza iburanisha rya Kenyatta. Ese ibi bivuze iki? Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Frank Mwine impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga uherereye i Londres mu Bwongereza.
Ikibazo urukiko rwagize cyangwa ubushinjacyaha nuko bwabuze ibimenyetso ariko ntabwo bwabuze ibimenyetso ahubwo nuko bashinja leta ya Kenya ko yanze gukorana n'urukiko kugira ngo batange ibyo bimenyetso. Kivuga iki rero? Ingingo ya 98 ivuga ko igihugu ishobora gukorana n'urwagukiko ariko mu buryo kirengagiza amahame n'amategeko mpuzamahanga ajyana n'icyo gihugu kubirebana n'urwo rukiko rwa mpanabyaha rw'Ibirayi. Ikibazo rero cyavutsemo ni ikihe, ababuranira Kinyata bashobora kuba bakoresheje iyi ngingo ivuga ko nubwo bashobora gukorana ariko ntashobora kwirengagiza amategeko mpuzamahanga agenga igihugu cya Kenya, agenga n'icyo bita immunity cyangwa ubudahangarwa nka perezida w'igihugu.
Turebye se iki cyemezo cy'urukiko Frank Mwine, musanga hari ingaruka iki cyemezo gishobora kugira ku bijyanye n'imikorere y'uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ubwarwo mu zindi manza cyangwa se mu bindi bibazo bishobora kuzavuka mu gihe kiri imbere?
Birashoboka, nubwo bavuga ko buri kibazo buri giterwa n'igihugu cyangwa biterwa n'inyungu urukiko rufite cyangwa ibihugu cyane cyane bibihangange bifite mu rubanza. Bikangwe nk'urugero, iyo urebye inyungu za politike ibihugu bibihangange bifite muri Sudani sibyo bifite muri Kenya, urumva inyungu ziratandukanye. Urumva rero nubwo urubanza rwa Kenya barukuyeho kuri Kinyata, ntabwo urubanza rwa Sudani kuri Bashir ruvuyeho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, vice perezida wa Kenya we asigaje urukiko rucyamukurikirana. Urumva urubanza rwo rwacyahari, bivuze ko hari ibintu bibiri bashobora gukurikirana uyu vice perezida, wenda ibimenyetso bikazaboneka cyangwa nabyo bikabura.
Ahubwo Frank Mwine, niba urukiko ubu ruvuze ko rutakurikirana Uhuru Kenyatta kubera ko nta bimenyetso, nyuma arangije manda ye yakurikiranwa, ariko hayibuke ko Uhuru Kenyatta na William Ruto ibirego bashinjwa ni hafi bimwe.
Ni hafi bimwe, ndetse nuko babikoze bari ku ruhande rutandukanye, ariko ibyaha ntabwo bisaza. Ibyaha ntabwo bisaza ni ukuvuga ko ibi byaha nyuma yo bamaze kuva ku butegetsi ntawe uzamenya ko guverinoma zizaza zisimburana muri Kenya. Ubwo icyo gihe guverinoma izaba muri Kenya ishobora kuzakorana n'ubu rukiko cyangwa ibindi bimenyetso bishobora kuzaboneka. Kuko ikibazo cyavutsemo Etienne si uko ibimenyetso byabuze, ahubwo ni uko Kenya nka leta yanze gukorana.
Frank Mwine, muribuka mu minsi yashize hari abakuru b'ibihugu bya Afrika bari bagiye basaba Perezida Uhuru Kenyatta kutitabira kudakorana n'uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Musanga kuba Perezida Kenyatta yari yemeje kujya i La Haye hari icyo byamufashije kugira ngo icyemezo nk'iki gifatwe?
Birashoboka ko we nk'urukiko rusa kuba rwarabonye ko wenda rwabonye impamvu nawe yo kuvuga bati ibimenyetso byabuze, kuko muri Kenya ushobora kuvuga ati ngiye nakoranye n'urukiko, muravuga ngo ntabwo twabahaye icyo bita cooperation gukorana neza kugira ngo mutubone ibimenyetso, ariko ngiye naraje. Icyo ni kimwe. Urumva nacyo impamvu y'ubushinjacyaha kugira ngo uvuge ko batakoranye nayo yabuze, kuko Kenyatta yagiyeyo. Urumva rero hashobora kuba izo mpamvu nk'uko bivuze ebyiri, mu rwego rwa Perezida nka Kenyatta igitego yaragitinze ati nagiyeyo hakongera kuvuga ko tutabafashije gushaka ibimenyetso. Ariko bo muri urukiko rukavuga nubwo waje ariko ntabwo washoboye kuduha ibimenyetso, kuko basabaga ibimenyetso nka za telefone bakoresheje, banki historique bakoresheje, byose ntibashoboye kubitanga.
Uwo yari umunyamategeko Frank Mwine wari i Londres mu Bwongereza.
Mu Burundi, umugwi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni wongeye iminsi itanu abazotora yo kwiyandikisha, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya basaba ko icyo gikorwa cyobanza kigahagarara, kandi ngo seni yari ikwiye gufatira ibihano abafashwe bariko baratoba iryo yandikwa ry'abazotora. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Mu nama yo kuraba aho igikorwa cyo kwandika abazotora kigeze, urongo y'umugwise ni Pierre Claver Ndayicariye yatangaje ko bongeye iminsi itanu abarundi kugira babandanye biyandikisha, kuko vyibonekeje ko hasigaye benshi batariyandikisha. Ivyo akabivuga yisunze abantu gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa kane bari bamaze kwiyandikisha. Hari hasigaye kwiyandikisha abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 638,000 n'120,000. Icyo gitigiri rero ngo nawo kwirengagiza ko ari kinini. Pascal Nyabenda arongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi arashigikiye ico ciyumviro, akabona ko bikwiye ko wokongera ikiringo, kuko biribonekeza ko ku itariki imwe y'ukwa 12 abashoboye kwiyandikisha bangana gusa n'ibihumbi 700, ariko ngo ntazi ko muri iyo minsi bongeye n'undi abasigaye bose bazoba bahejeje kwiyandikisha.
Si on regarde comment après le 1er décembre il y a eu seulement peut-être une évolution de 700
100,000 personnes qui se sont fait inscrire. Mais je ne sais pas effectivement si on pourra couvrir ce nombre de personnes qui restent.
Ariko abarongoye yindi migambwe bo babona ko iyo ngingo itashimishije nubu baguma basaba ko iryo yandikwa ryo hagarikwa kuko yibonekeje utunenge twinshi. Yohani Minani arongoye umugambwe Frode Bunyakuri avuga ko umuntu afatiye ku mahinyu amaze kwibonekeza kandi akemezwa aho usanga hari abantu biyandikishije kabiri canke gatatu abana batarakwiza imyaka banditswe abanyamahanga bahawe karangamuntu n'ibindi ngo ibitigiri bafise ubu sivyo. Yohani Minani akabona ko igitigiri nyacu bafise coba kitarenza umuriyoni. Ati ahubwo abasaba ko ico gikorwa co kwandika cobanza kigahagarara nibarira busema. Ati gyo yandikwa nibihagarare barabire hamwe utunenge baca badutorera umuti bari hamwe.
Vous n'avez donné aucune solution concrète pour ceux qui réclament pour des tricheries qui vont venir. Il faut arrêter l'armement pour qu'on s'assoie ensemble et qu'on évalue.
N'abaserukira ibihugu byabo hano mu Burundi babona ko ikibazo cy'abantu batari ko bariyandikisha atari kibazo gito. Userukira ububirigiwe yagiriza impande zose amakosa akavuga ko abanyagihugu baciwe intege n'ibintu byirigwa biravugwa na cane cane itangwa gikarata karangamuntu. Ati abanyamigambwe barafise amakosa ariko n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arafise amakosa kuko atesha agaciro abanyamigambwe. Ati byo si byiza kandi si byiza na gato. Akavuga ko abagera ku 95% biyandikishije bakoresheje ikarata karangamuntu. Ati mugihe rero iyo karata imaze kuvugwa ko ibibazo byinshi bica bica intege abasigaye kwiyandikisha. Amukamenya ko agatongwasa yaraye amenyesheje ko agiye kwitoza ku giti ciwe nayo urunani ADC ikibiri ngo rugiye kurungi ku mukandida umwe. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika barabandanya kudushikiriza ibyiyumviro byabo bakoresheje ikibanza cyacu cya Facebook. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka niwe yatororokanije ibyiyumviro badushikirije uno munsi.
Urakoze Fidele Niyongabo nawe Edigwema. Uno munsi twaganiriye n'abanywanyi bacu ku bintu bitandukanye. Dutangure ku nkuru ya Seni mu Burundi. Abanywanyi bacu bagize icyo bavuga ku makuru yerekeye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Seni wongeye iminsi itanu yo kwiyandikisha ku bazotora. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babandanya basaba ko icyo gikorwa cobanza guhagarikwa kandi bakavuga ko Seni yari kwiye gufatira ibihano abafashwe bariko baratoba iryo yandikwa ry'abazotora. Kibasumba Blaise avuga ati ariko ubwo amatora azogenda gute ko numva ibibazo bitanguye kuza mu kwiyandikisha abarundi bitonde batazana akaduruvayo mu gihugu cyabo. Inkotanyi David nawe akavuga ati Seni nikomeze ikore neza akazi kayo ko gutunganya neza amatora naho aba bashaka kwivangira ntibabiteho nibatanyugwa n'ivyavuye mu matora baziyambaze ubutabera. Ntagorama Emmanuel akavuga ati erega twemere ivyo nivyo vy'iwacu muri Afrika naho tuzobahungira igihe cyose tuzoba dufise abaperezida bafata igihugu inkingo zabo. None ni Burundi, ejo ni Congo, ejo bundi ni mu Rwanda akarere gafise ibibazo. David Hategekimana akavuga ati kongera iminsi kubiyandikisha mu gikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu ategurwa mu Burundi nsanga ntacu bitwaye, ahubwo reka ndanginze nsengere abarundi bose ngo Imana izobarinde amatora asoze neza. Murakoze. Rosette Hategekimana yankuriye. Rosette urakoze cyane kwandika kuko twari twararitse abakobwa abakenyezi n'abapfasoni gushikiriza ibyumviro byabo. Rosette avuga ati ariko kuki buri gihe abatavuga rumwe na leta aribo batangira kubona ibitagenda neza mu gikorwa cyo gutegura amatora canke nyuma y'amatora ugasanga aribo batangura kugaragaza no kwerekana ibitagenda neza, reka ivyo mu Burundi tubihanga amaso. Edouard Ntarindwa bakavuga ati Imana ifasha abarundi bumvikane muri aya matora yabo azoba amahoro. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraye habaye imyiyerekano ikomeye n'ubu ikibandanya yahuje abantu amajana n'amajana bava mu bwoko bwose mu bisagara binini binini nka New York, Chicago, Boston, Philadelphia. Iyo myiyerekano yabaye nyuma yaho umugwi w'abanyagihugu batora ivyaha vyegekwa ku muntu imbere y'uko urubanza rwerurungikwa muri sentare utoye ko atacaha cagizwe n'umupolisi w'umuzungu yishe umuntu mu kwezi kw'indwi. Uwo mupolisi yanize umugabo w'umwirabure atakigwanisho yari afise abari mu myerekano rero basaba igipolisi gufata amoko yose kimwe Mutua Jevin akavuga ati aha ni hatari nibafate abantu bose kimwe Jean-Claude Nshimiyimana ati ni byiza ko abantu bose bahabwa ubutabera birashoboka ko wenda amategeko yaho muri Amerika ateganya kurengera umupolisi waguye mu makosa nkaya igihe ari mu kazi niba kandi amategeko yirengagijwe hagamije kurengera umuzungu ngo nuko uwo yishe ari umwirabure byabari akumiro mu gihugu gihora gishishikariza abandi kubahiriza uburenganzira bwa muntu Afonso Lesage Nzam akavuga ati ibi turabishigikiye iyaba no muri Afrika iwacu byari bihageze cyane cyane Rwanda Nzarigema Jean vya akavuga ati ni mureke abera batuyobore wana ntaho muzobacikira Rukundo akavuga ati nanje mbari inyuma Louis Van Gaal Tiger akavuga ati akwiye guhanwa rwose Romeo Ndayikingurusa bakavuga ati ikibabaje nuko abapolisi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemegwa naho n'abanyamacakubiri kuriya kose ariko biri gwa Afrika kwigisha abandi ngo babigane ubuse bazigisha nde bahanure nde ati bariko bashaka kunaniza Obama gusa ariko barabesha manda ye arayiheza Twizeyimana Thomas akavuga ati uburenganzira bwa kiremwa muntu baje batoteza abandi burihe
Urakoze Oriana namwe mwashikije ivyumviro vyacu mukoresheje ikibanza cacu ca Facebook. Imbere yuko dusozera ibiganiro vyo kuri uyu mugoroba reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi Edi.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwatangaje ko rutagikurikiranye Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ku byaha ubushinjacyaha bwamuregaga. Ibi urukiko rwabitangaje kuri uyu wa gatanu nyuma y'iminsi ibiri gusa ruhaye ubushinjacyaha icyumweru kimwe ngo bube bwagaragaje ibimenyetso simusiga byatuma urukiko rukomeza iburanisha rya Kenyatta. Amaze kumenya iyo nkuru, Perezida Kenyatta yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibyishimo byamurenze ko icyo yifuzaga ako kanya kwari gusimbukira mu rugo iwe akageza iyo nkuru kumufasha we.
Abanyafrika y'epfo bibusa umwaka urangiye Nelson Mandela yitavye Imana. Bagenzi b'umuryango wa Mandela yitavye Imana mu mwaka uheze afise imyaka 95 inyuma y'indwara yamaze igihe kirekire. Bakoraniye mu kibanza citiriwe ubwigenge Freedom Park mu gisagara ca Johannesburg gushira amashugwe ku cibutso ciwe.
Leta y'Ubuhinde irashinja abarwanyi bo mu karere ka Kashmir ubwicanyi bwaguyemo abantu 20 barimo abo mu nzego z'umutekano z'Ubuhinde. Ibi ngo byabaye ubwo abarwanyi bitwaje imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 na za grenade bagabaga igitero ku kigo cya gisirikare cya Uri. Iki kigo kiri mu karere ka Kashmir kari hagati y'imbibi z'Ubuhinde na Pakistan.
Abihevye bari bafise amabombe bateye buriro mu gisagara ca Baidoa aho ni muri Somalia bica abantu 6 canke barenga bakomeretsa abandi batari bake.
Muri Siria, umuyobozi w'umwe mu mitwe y'abasunite wiyemeje gufatanya n'umutwe w'intagondwa wa Islamic State yavuze ko bagiye kugaba ibitero byo kwihimura ku bashite bo muri Liban nyuma y'ifatwa ry'umugore we n'abana muri icyo gihugu. Mu butumwa bwagaragaye ku mashusho ya video, Abu Ali al-Shishani yavuze ko bagiye kwibasira abagore n'abana b'abashite.
Prezida wa Amerika Barack Obama yagenye Ashton Carter yahoze ari cegera c'umushikiranganji ajeri kwivuna abansi kuba umushikiranganji mushasha w'ubwo bushikiranganji. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri mugoroba bigarukiye aha. Tubone akamya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Galala Alimase yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro kuri mugoroba. Mwari kumwe nanje Fidel Yongabo
nanje Edirwe Manda bashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza na weekend nziza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.